iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro vyayo vyo mu gitondo ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe mugitangura kutwumva eka namwe mwese mwari musanzwe muri ko murumviriza radio ijwi rya Amerika twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri no saha. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ni jenteramije ibiganiro vyo muri kano kanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini imiyabaga 45 ituruka mu bihugu vyo muri Kongo, Burundi n'u Rwanda itera kamo abarongoye ivyo bihugu gukomeza imigenderanire myiza ahari agahaze gakosogwe. Ugo rwaruka rwabivugiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki mu Burundi ku munsi wa gatanu mu kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe Benevolence ya Grand Lac rugahamagarira urwaruka rwo mu karere guharanira amahoro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka.
Abo n'abasore ni nk'umwe 45, 15 baturuka i Kamanyora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, 15 n'abe Bugarama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bandi 15 baturuka mu ntara ya Cibitoke, uturere duhana imbibe ku izina rya Benevolentia Grand Lac. Umufasoni Brigitte Nshimirimana yabwijwe rya Amerika intumbero y'iyo nama yahuje urwo rwaruka.
Ahanini ni mu ntumbero yo kufasha gukinga amabi ashobora gushika, ugasangana amabi atangura abantu babona mugabo batabona iyo ashobora sikana hamwe hashitse nibita izingu zingu byamabi, ugasanga rero abantu batabimenye hakirikare mushobora kubashikana hantu habi. Ugwaruka nabo rumenye ko nagone rukuye kuganira hanini usanga babirekera abandi bantu bakuze aba bitango nimboneza ngundongozi bakibagira nabo ko bafise icyo bashobora gukora.
Abitabye ico kiganiro catunganijwe na ONG Benevolentia bavuga ko bagikuyemwo akunguko kanini kubijanye n'amahoro. Asani Shabani aturuka i Kamanyora muri Kongo yabwijwe rya Amerika ico yungutse.
Ni mkutano ukavambe tena wa muhimu zaidi kwa vijana.
Umubonano ni mwiza cyane hagati ya twebwe urwaruka ruturuka i Kamanyora, Ibugarama no mu Cibitoke. Uno mubonano ufise akamaro kanini na cyane cyane mu kugarukana no gutsimbataza amahoro. Nini nyishu ku bijanye n'umubano mwiza hagati y'abahantu rubibe nka twebwe. Ubwo Rwanda rwabereye aho mu ntara ya Cibitoke ihantu rubibe n'akarere ka Rusizi kari mu burengero bw'u Rwanda, mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza ibitabujije abasore n'inkumi b'Ibugarama hakujya y'uruzi ruhwa kwitaba iyo nama yatunganijwe na la Benevolentia. Olivier Sanzira afise icyo asaba abagiye politike bari ku isonga ry'ibihugu vyo mu karere.
Icyatuma ibi bintu bigabanuka bigenda biba mu bihugu bitatu bitandukanye, hakwiriye kuko abanyepolitike b'ibyo bihugu bwabo bari hejuru baganira, hanyuma bamara kuganira bikamanuka bigagera no mu nzego zo hasi. Ahubwo abanyepolitike bo ubwabo bakwiriye gutekereza ko ibyo ari byo byose bo ibyo bakora ababa victime cyangwa abo bigiraho ingaruka cyane ari abanyagihugu, ari abaturage bo hasi, cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza.
Kaneza Shadia ni umwe mu rwaruka rwo mu Cibitoke rwitavye ugo ruganda. Uwo muyabaga w'umwigeme avuga icyo iryo huriro ryomarira urundi rwaruka nabo nyene adasigaye inyuma.
Jewe icyo mbona twokora ni ukugwaruka twoja hamwe tukareka kudatumviriza ivyo bari abatubwira, ariko tukamanza tukirabira ukuri ukwariko kugira ngo dushobore kumenya ico dukora. Nuko twoja hamwe tukavugana ukuri ibiduhanze byose tukabishira habona, apana kuba bamwe banyiryo tuvugira ibintu matamatama ariko tukavuga ibintu tukabishira hejuru tukavuga ukuntu ibintu vyifashe.
Ugo Rwanda ruhuza urwaruka ruturuka mu bihugu vya Kongo, u Rwanda n'u Burundi rwabaye kandi mu gihe hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa intambara. Urwaruka rwaje ruva muri ico gihugu rufise icyo rusaba abahanganye.
Upande wa serikali naomba wasikie nini wale wamemai wanataka wabasikie waingie kwenye meza mazungumzo wajadili.
Icyo saba ndagisaba impande zose, saba leta ya Kongo kumviriza icyo abamayimayi bashaka baje mu biganiro icyo bafasha gushika ku masezerano. Abamayimayi nabo cyo kibonera kutumba barongoye, ndabasaba ntibabandanye intambara kuko byo hava bituma amatora ataba. Iciza nuko bogiriranira ibiganiro izo ntambara zigacureha. Iyo nama yahuje urwo rwaruka ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke inyuma y'iminsi 10 habaye i Kamanyora, Uruganda ruganda nk'urwo hagati y'urwaruka rw'abakongomani n'urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiyeyo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abo mu muryango wa Gwigara muri bo hakaba harimwo Diane Gwigara yari yashatse kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Baraye bagejejwe imbere y'umucamanza ku munsi wa gatanu, ntibaburanishijwe urubanza rwabo kubera batari bafise ububunganira. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa.
Abaregwa bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumwehereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri babiri, bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa. N'urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura, bamwe bajya hanze yacyo. N'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba za ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga. Rwatangiye ku isaha ya saa yine, rwiganjemo abashinzwe umutekano benshi nabo. Ubarebye ku masura yabo baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire, yakunze kugaragara we na murumuna we Uwamahoro Anne Rwigara bacishamo bakamwenyura. Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara we yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi na Bibiliya. Iyi Bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza. Abari gukora batatu bageze imbere y'umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko, maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maitre Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira, ariko ko ntacyaravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maitre Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maitre Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyangwa ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maitre Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha, maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho Maitre Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito, ayisoma atayiza asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri burigade y'igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategure urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko, maze buvuga ko impamvu Maitre Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yari afite urundi rubanza, naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babonana n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72, ategeka ko umunyamategeko ashaka baregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye, igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa, maze Madame Adeline Rwigara manika hejuru Bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri, Adeline Rwigara muri Toyota pickup, abapolisi babiri bagenda bamukikije, naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibisi. Adeline Rwigara yakomeje kugenda pepererera mu birahure by'imodoka abantu baraho inyamirambo bari bahuruye, ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amarangamutima ya bamwe mu bamurebaga aho inyamirambo, maze bakagenda bimyuza bavuga mu majwi yo hasi ko bibabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara, ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukangemanya Adeline Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubaregwa ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye. Ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda, igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ko igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACP Tewosi Badege, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa ko ibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga.
Twavuze ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ugenza cyaha bwa polisi bukorana n'ikigo gihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. icya kabiri ni bijyanye no gukora no gukoresha inyoniko mpimbano icyo nacyo kirahari cya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe wakoze inyoniko mpimbano ndetse kanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa ni na business y'umuryango nacyo barakibazwaho birumvikana twayibuze usobanuye inshuro nyinshi
icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi iyo ni Adeline Rwigara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9
uretse mvuga ibyo cyaka umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda kore ko iki gihugu nta ukigira mu burenganzira murangije muratugereka iyi misoro itarigeze ibaho amapingu turayamenyereye
ubwo yarahizaga guverinoma nshya umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabaye nk'ukomoza ku byaregwa uyu muryango birimo kunyereza imisoro
abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasana babyigamba niyo baba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity ubwo abumva barumva icyo mvuga ibi ni bigomba gusobanura
Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya saa 3 zo mu gitondo. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu baduteguriye ayo makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ubu naho tukaba tugiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabaramukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane ninahazwe
tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko bitugenga no vuga ko twakanguye kuvugana n'abayobuye CNC kugira barabe ko bochingo ningufi hanyuma tukugurura
uyu ni Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru wa CFCB urunani rw'amashirahamwe y'abagwiza tunga n'ubudandaje mu Burundi gwemanga ku radio CCB FM plus ibarizwa muri urwo runani yarenze amategeko mu gushikiriza intanga marara ihushanye n'ivyo radio isanzwe ikora iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu hagataho imyidogo yabigisha yingene ivyimugwa ryabo riri kurira tunganywa ni yose navyo turabigarukako
Ndabiruko kuguru kwanje ingene kumeze ngo ya ngo niba babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tuce tukwandika mu bari nabo
tuzakubabwira nico abahinga mu byinyigisho bavuga kuri ico kibazo co kwimura abarimu ho deploiement mu rurimi rw'igifaransa mugume ku radio yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara Nichanyu
Kiganiro cacu tugihere mu by'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa gatanu ni habagize umuryango wa Rwigara bagedeje imbere y'umucamanza kuburana ibyaha byo gushaka kugambirira no guteza imvuru canke imidugararo muri rubanda abo barimo Diane Shima Rwigara yashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora aheruka muri ico gihugu cy'u Rwanda yamara umuryango wa Rwigara ntiwashoboye kuburanishwa kwera ko batari bafise umunyamategeko abunganira ivyinshi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu Rwanda Eric Bagirubusa
Abaregwa bose uko ari batatu bagejejwe mu rukiko burumuhereye kuri Diane Shima Rwigara aboshye mu mapingu kandi akikijwe n'abapolisi babiri babiri bamwe muri bo bakomeye bagiye bafashe mu maboko burumwe mu baregwa n'urubanza rwa rwitabiriwe n'abantu benshi cyane ku buryo icyumba kinini cy'urukiko cyakubise kiruzura bamwe bajya hanze yacyo n'urubanza kandi rwagaragayemo abadiplomate benshi n'abakozi ba ambasade hano mu Rwanda ndetse n'ibitangaza makuru byinshi byo mu Rwanda n'ibindi mpuzamahanga rwatangiye ku isaha ya saa 4 rwiganjemo abashinzwe umutekano benshi nabo ubarebye ku masura y'aba baregwa basaga n'abakomeye ku buryo mbere yo kwinjira mu rukiko na nyuma yo kugeramo Diane Shima Rwigara washaka kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibimukundire yakunze kugaragara we na murumuna we wa Mahoro Anne Rwigara bacishamo bakamwenyura Madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubabyara we yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yijimye ku masura kandi ari na bibiliya iyi bibiliya yanayikomezanyije imbere y'umucamanza abari gukora batatu bageze imbere y'umucamanza bonyine batunganiwe mu mategeko maze bahita basaba umucamanza gusubika urubanza bakabanza kubonana n'umwunganizi. Bavuze ko Maître Pierre Celestin Buhuru yamaze kumvikana na Diane Rwigara ndetse na nyina Adeline Rwigara ko ari ugomba kuzabunganira, ariko ko ntacyaravugana n'umwari Anne Rwigara. Anne Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko nta mwanya barabona ngo bavugane na Maître Buhuru babashe gutegura urubanza. Yavuze ko igipolisi kibatwara muri gahunda nko kubazwa ku byaha bakurikiranyweho igihe gishakiye kitabateguje. Yavuze ko ku munsi wa mbere Maître Buhuru yagiye kubareba aho bafungiye igipolisi cyangwa ko babonana. Umucamanza yibukije abaregwa ko Maître Buhuru yabunganiye imbere y'ubushinjacyaha maze Anne Rwigara asubiza ko bageze mu bushinjacyaha kubabaza ibyo bakurikiranyweho Maître Buhuru bumuha dosiye mu gihe gito ayisoma atayiza asubiza ibibazo kuri dosiye atazi. Nyuma ku cyumweru ngo yagiye kubareba kuri burigade igipolisi kiramwirukana ntibabonana ngo bategure urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubona ubwunganizi kubaregwa ari uburenganzira bemererwa n'amategeko, maze buvuga ko impamvu Maître Pierre Celestin Buhuru atabonetse mu rubanza ari uko yari afite urundi rubanza, naho ubundi ngo yarazi ko agomba kuza kunganira abagize umuryango wa Sinapol Rwigara. Umucamanza yabajije abaregwa igihe bumva bazaba barangije gutegura urubanza kugira ngo babashe kuburana. Bakomeje gushimangira ko batazi itariki ya nyayo kuko bigoye ko babona n'uwagombye kubunganira mu mategeko. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yanzuye ko agomba gusubika urubanza mu masaha 72, ategeka ko umunyamategeko ashaka abaregwa bagategura dosiye y'urubanza bakazabona kuza kuburana. Iburanisha rirangiye, igipolisi cyahise gikikiza mu rukiko abaregwa maze Madame Adeline Rwigara manika hejuru bibiliya apepera bari mu rukiko amwenyura. Igipolisi cyongeye gutwara abaregwa mu modoka ebyiri, Adeline Rwigara muri Toyota pickup, abapolisi babiri bagenda bamukikije, naho bakobwa be Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara muri taxi minibisi. Adeline Rwigara yakomeje kugenda pepererera mu birahure by'imodoka abantu baraho inyamirambo bari bahuruye, ariko anamwenyura. Yashushe n'uzamura amarangamutima ya bamwe mu bamurebaga aho inyamirambo, maze bakagenda bimyuza bavuga mu majwi yo hasi ko bibabaje. Abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara uhereye ku mwari Diane Shima Rwigara, ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranye icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Iki gikomoka ku mikono ishyigikira kandidatire ye ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nk'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ntiyabigezeho kuko akanama gashinzwe amatora mu Rwanda kanzuye ko yasinyishijemo n'abapfuye. Abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambirira guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Gusa umubyeyi wabo Mukange Manyaderine Rwigara we ubutabera buramurega icyaha gifatwa nk'umwihariko kuri we cy'ivangura no gukurura amacakubiri. Ibi byaha byose kubaregwa ubushinjacyaha ntiburabisobanura. Ku rundi ruhande ariko bishobora kuzumvikana nk'aho ari bishya mu matwi y'abantu mu kuba mu biregwa uyu muryango hatazamo icyaha cyo kunyereza imisoro. Ni mu gihe igipolisi nyuma yo kubahamagaza kwitaba ngo babazwe ku byo bakekwagaho ntibajyeho nk'uko cyabisobanuye. Ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda igipolisi cyakoresheje ingufu gihabwa n'amategeko cyinjira kwa Rwigara. Icyo gihe kubera igipangu cyari gikinze byabaye ngombwa ku igipolisi cyifashisha urwego. Icyo gihe ACP Tewosi Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yatangaje ko icyabarirwa bakurikiranyweho harimo n'icyaha cyo kunyereza imisoro bikekwa kwibarirwa muri miliyari 5 z'amafaranga.
Twavuze ibyaha bibiri, hari icyaha cyo kunyereza imisoro, icyo ni icyaha ugenza cyaha bwa polisi bukorana n'ikigo gihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Icya kabiri ni bijyanye no gukora no gukoresha inyoniko mpimbano, icyo nacyo kirahari. Icya kabiri gikurikiranyweho Diane Rwigara kuko niwe wakoze inyoniko mpimbano ndetse akanazikoresha mu gihe yashakaga kuzuza imikono yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora. Icya mbere cyo kunyereza imisoro cyo ni ikijyanye n'ubucuruzi n'inganda cyangwa na business y'umuryango, nacyo barakibazwaho. Birumvikana twayibuze usobanuye inshuro nyinshi.
Icyo gihe ariko abagize umuryango wa Rwigara iyi misoro bayiteye utwatsi. Iyo ni Adeline Rwigara ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9.
Uretse mvuga ibyo cyangwa umwana wanjye yari yamamaje nk'umunyarwanda, kore ko iki gihugu nta ukigira mu burenganzira, murangije muratugereka imisoro itarigeze ibaho. Amapingu turayamenyereye.
Ubwo yarahizaga guverinoma nshya, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabaye nk'ukomoza ku byaregwaga uyu muryango birimo kunyereza imisoro.
Abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage, barangiza bagasa n'ababyigamba. Niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira, ntabwo biguha immunity. Ubwo abumva barumva icyo mvuga. Ibi ni ugomba gusobanura.
Iburanisha rizasubukurwa ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 10 ku isaha ya 3 zo mu gitondo. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mandanya kumva izu gya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi kumva iganiyo vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naho ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu mukanya tubandaniza mu Burundi mu gisata cyo kumenyesha makuru.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Urunani rw'amashirahamwe y'abagwiza atunga n'ubudandaje mu Burundi CFCIB Chambre Fédérale de Commerce et d'Industrie rusanzwe arigo nyene iradio CCB FM Plus irutse kugagwa rusaba imbabazi ikigo Sense gicungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi. Umunyamabanga mukuru wa CFCIB Denis Shemirimana mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uno wa gatanu yemeje ko iyo radio yaciye kubiri n'umurongo ngendegwa ko wayo. Eka umunyamakuru wacu Bujumbura Roje Urika neza atubwira byinshi kuri ino nkuru.
Muri cyo kiganiro umunyamabanga mukuru wa CFCIB yibukije ku intumbero nyamukuru ya Radio CFCIB FM Plus ari ubushigikira abagwiza atunga b'abanyamahanga n'abarundi mu gutangaza ivyo bakora hamwe n'ibindi bintu bifitanye isano. Denis Shimimana yemeje ku intangamarara yavuze kuri iyo radio ku itariki ya 18 ukwezi kw'icyenda guheze yaciye kubiri n'umurongo ngendegwa ko wayo.
Twiyebwe aho duhagaze nk'abaserukira ishyirahamwe ry'abagwiza atunga n'ubudandaza mu Burundi kwaciye impande y'intumbero yacu tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko ritugenga. Ubu rero novuga ko twatanguye kuvugana n'abayobuye urwego CNC kugira barabe ko bocinwa ningufi hanyuma tukugurura.
Imbere yo kugurura Nshimiyimana afite icyizere
kandi nibaza nabo nyene n'abavyeyi twisiguye bakabona ningene ishambre do commerce itunganijwe gensanzwe ndumuntu yemera gose ndizeye ko nabo nyene nzo basigurira bakavyumva. Jo naraciye mu ma negotiation imyaka myinshi yobatarashika ku nyishu nyayo si byiza kubivuga ariko nibaza ko tuzokumvikana ariko si byiza ko novuga ibyo navuganye n'umuntu bonaka twaravuganye ngira tuzoheza tuvugane habonetse inyishi tomoye.
Mukurindiri yo nyishu umunyamabanga mukuru wa CFCIB atekanye ibihano
kuko ivyo bihano vyo gufatwa vyo bizofatwa muzobimenya kuko umumenyesha makuru mugenzi wanyu muzuba mwumva yahagaritswe iminsi 5 bizonugwa nugwa uzoba yahagaritswe amezi 6 cyangwa yirukanywe muzobimenya. Kandi rero twebwe izo ngingo tuzozifata turaze gusa amategeko ka Chambre de Commerce et d'Industrie du Burundi turaze rero n'amategeko y'ukumenyesha makuru atandukanye hariho nk'ayandi bakosa yakozwe n'ututaratora nk'irya nkuru n'amatwansubira n'ibindi navyo byo gutohoza. Abakozi bambwiye jo mu nama terega inkuru CNS yakoreye ni information brute tutarayitosora ati twasanze bayifise ivyo byose n'amakosa murazi la divulgation mu gifaransa du secret professionnel n'irindi kosa rirukwaryo.
Twabajije Nshimirimana n'ibi bihano vya CNS vyakurikije amategeko n'icatumye urunana rongoye rwahora rureka radio yarwo ikavuga amakuru ya politike.
Jo novuga nti uravye ikosa ryakozwe hari kosa ngo yigeze gukogwa ngaha mu 2011 muri ico gihe barahamagaye abajeje bi radio bari yisigura hanyuma baragira ikigongo. Jewe simvugira ugo gwego mugabo kuri ubu iyo bambaza cane cane ko Radio CCIB FM plus atari radio yigenga nk'izindi nari kuvuganye reka dutohoze twumve ingene byagenze mupfume mutwemerera duhane umukozi ahuye n'iryo kosa.
Eme divine niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa sense yabwijwe ya Amerika kuri telefone kwigihe CFCB yiturwa rwego ruzokwiga ico kibazo mu nama ya bose nkuko bisanzwe bigenda. Kumusi wakane windu guheze icho kigo chafash ingingo yugu hagari kamukiringo cha meza tatu radio sese BFM Plus kwe intanga marara ya vuze kubijanye n'ubwicanyi bwakorewe Abarundi bikamanyora muri Kongo kwa 15 ukwezi kwicyenda guheze. Radio Bonesha FM, RPA na radio television Renaissance nazo zatwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva umwaka w'ishuri utanguye mu ntango z'uku kwezi kw'icenda guheze harabigisha batarashobora gutonda ku kazi imvo ziratandukanye ariko ahanini harimwe yo kwimura abigisha iriyimurwa rikaba ritakirwa neza na buryega. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ndonse.
Aha ni ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cha Bujumbura abigisha batari bake bazindukiye harabicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba nabandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashure bahora ko bagatwagwa kuyandi. Ababigisha ntibashimye kugira ico bavuze kuri mikro kuri zingorane zabo. Bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemwo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza buhashika kukubura amabarabara. Hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo. Abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise kubw'imyaka myinshi. Ibintu byunyugwa nuko hashobora kuba hari ukutumvirizwa kuri izi ngorane zabo. Ivyo bituma harabatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganje. Uyu nuwayaze n'ijwi rya Amerika avuga uko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura.
Ndabiruka kuguru kwanje ngene komeze ngoya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tucete kwandika mu bayinabuto.
Ni kuvuga nti nk'ubumuga ugendana
n'ubumuga muri ya mistumba ndugamwo iyo nduze cyane guca kwanka bikanka ko ngenda ubundi hashabuka nagenda ndinacerego ariko mugakora aguma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kazi ndagahe kandi nabona ndabishoboye
none mwarashikirije izo ngorane.
Nta marakubone biko batubari biko atayungururije
kukaba nkako umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yarasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriwe ko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ivyo babaza wabicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo. Uko biri kose umushingamateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashingamateka bari mu runani Amizero y'Abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakuye kumvirizwa.
Hobaho kumviriza abantu ko biri kose nti bavuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishura heza ukasubira mu kavuga kuti yamarangaha byagenze kuno kunuku.
Hambavu y'izingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero. Kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ay'akarorero uno mwaka harabigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera. Reka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako. Aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigisha ko. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Nino ngaha duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwari kumwe natwe tubashimire mwakoze kutwumviriza mubandanye mu ryoherwa n'urutonde rw'ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika. Diane nahazwe na Innocent Kimenyi mwari kumwe hamwe na ingenieur Justin na twemi tubipfurize kuraranigwa.
Bakunze ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Abandanyije kudutega matwi mu masegonda make cyane saa 10:30 mugiye gutega matwi ikiganiro cy'umuziki mukunda kandi mukaba mwitega matwi buri kwa gatandatu.